Ήτι, νίσβητε Αμερίκ. Isvidya America mkirundi no mkinya Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 nibice bitatu no kuri radio inshuti ya Bose FM 88 nibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri website yacu ariyo wezitatakaburungu radio yacu VOA akaburungu.com wamanya ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cya Afurika y'Epfo cimirije kugirisha amatora ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka wa 2019, kuvuga ku munsi wa gatatu w'indwi. Nimo nyuma y'imyaka 25 irangiye ico gihugu cikuye ko intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Abitegereza ibintu bavuga ko hari ibintu bitari bike byahindutse mu gihugu muri ico kiringo. Abirabure bari degenze ubuzima bwabo bwari sununuye muri rusange umuntu abigereranije n'imbere yaho. Yamara ubudasa hagati y'abatunzi n'abakene kiracari kibazo kibonekeza bikomeye cyane mu gihugu. Ubukene n'ubushomeri biracari bimwe mu bibazo bikomeye igihugu kiriko gihangana navyo. Muri rusangi ubusumbane hagati y'abirabure n'abazungu ni bintu bikigaragara imyaka 25 nyuma yuko apartheid irangiye. Mu gihe amatora yimirije muri Afrika y'Epfo abanyagihugu biteze iki kuri ayo matora nikiye bize ko azohindura. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Nestor Bidadanure, umuhinga mu vyerekeye politiki yakurikiranye cyane ivyerekeye igihugu cya Afrika y'Epfo, abipari mu Bufaransa, yamara muri uyu mwanya turiko tuvugana ari i Bretagne. Umutumire waramutse?
Waramutse.
Wakurikiranye cyane ivyerekeye Afrika y'Epfo mu gihe ico gihugu kiko citegurira amatora ku munsi wa gatatu imyaka 25 inyuma yuko apartheid irangiye. Muri rusange ubona igihugu gihagaze gute muri iyo myaka 25?
Muri ya kamera ngibinita no harabaye intambwe nini ya cyane ikomeye cyo gihugu kuko kugira umuntu yonze igituma izo ntambwe zikomeye no kwibuka icyo apartheid yari iri gira muri vuka yuko hari intwaro nyene kajyanisha imiryango nko mwayivuze hanyuma abirabura bari babonwa nk'abasud-afurikain babonwa nk'abantu b'abanyamahanga kandi babonwa nk'abantu atari abantu nk'abandi kuko uri umwirabura ntibaba uri umusud-afurikain kandi byitwa yuko naho uhagaze aho uba uba Soweto barashobora kuza bakakwibukana bakagusubiza ku gasozi aho uva kuko ntibitwa kuri umusud-afurikain witwa nk'aho umenga uri umuntu uri mu gihugu atari icawe hanyuma ukora akazi umuzungu yafata agafata nka mukora akazi kamwe n'umuzungu ufata ijana uyafata amajana indwi ku byerekeye amashuri uri umwana w'umwirabura ntamwashobora kujya mu mashuri amwe hamwe n'abazungu wajya amashuri atarimwe byigishwa byose inyigisho zikomeye nka science physique hanyuma n'izindi izo ntibazigisha abana birabura bashaka abana birabura bama batageraho abana bazungu bagera nivyo rero yibonye ivyo byose umwirabura ntiyashobora kuza ngo aje Johannesburg cyangwa Pretoria hageze isaha zitandatu so kumugoroba yabwizwa kuhava atarahavuye baramuhagarika bakamufunga. Kumva rero kugira apartheid ihave abantu bashobora kujya mu mashuri amwe, abantu bashobora kubaho bashatse, hanyuma n'ibindi byinshi byagizwe mu byerekeye kubakira abantu amazu ntabwo niniya cyane ngira ntawe ubivuga byose ngo bimare.
Yego,
reka tubandanye tuganira.
Yego, muravuze rero ko intambwe ziboneka zashitswe ko muri iyo myaka 25 ugereranije no kuntu hari apartheid kubijanye nabirabure, ariko hari ibibazo bikivugwa nk'ibibazo bijanye n'ubukene. Abazungu baravugwa ko muri rusangi bagifise ibintu byinshi, amatungo menshi ugereranije nabirabure, ubugizi bwa nabi bwariyongeye kumbure kubera nk'ugwaruka rwabo birabure bari bizeye ko ibintu bizohinduka. Bavuga ruswa kurya ibiturire kwa ANC ibyo ari yemereye abo banyagihugu cyane cyane abakiri batitacuru kwishikaga muri make mwo mubibona gute?
Yego, nibyo kubyerekeye amaruswa ariho abantu 20% babirabura babayeho iminsi yose ntibafise amadolari 2 ku munsi, no kuvuga yuko babayeho nabi cyane. Rero iyo umuntu yarwanyije intwara y'agahotoro harondeye inyeso ya bose, twavuga yuko intambwe yo guha gushyira abantu mu kubashyira kugira barengere izo ngorane ubu ntibarabishikako. Abagizi ba nabi ni benshi, nibyo, kandi icyo n'ikibazo kuko kuvuga ati niba tu hari abagizi ba nabi nuko hari abagowe kubera apartheid ntibihagije. Nibaza yuko ANC ifishe mu ruhara nayo, kandi iyo nicyo n'intambamyi cyane ku byerekeye kazoza ka Afurika y'Isud. Abatagira akazi ubu ni 27% ku ijana, aho ni ikibazo cyane, kandi benshi na n'urwaruka. Twavuga yuko naho habaye izo ntambwe nini haricari ingorane muri icyo gihugu. Aya matorero y'ubu nyine usanga abantu bariko barahiganwa, benshi bavuga bati ANC yagize ibyo yari yemeye ntesha kubigira, kandi abandi bakavuga bati harabaye inyuruzwa itunga ry'igihugu igihe cya Jacob Zuma nabo bari bumushyigikiye. Ibyo rero nibyo bibazo by'ubu muri Afurika y'Isud. Ariko Cyril avuga ati yego twaragize amakosa, ariko hari byinshi dushobora gukosora, kandi uko turakosora aho rero niho tugeze.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone dufite Theogene, uratwumva?
Ba neza cyane.
Irindi zina huri?
Eh?
Watubwira irindi zina nahuri?
Banyita bashyitse uje ndi Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke mu gihugu cy'u Rwanda.
Ufise kibazo icyumviro?
Ndi igitekerezo navuga.
Yego.
Nuko urebye nyine abanyafurika nkuko babisobanuye, nuko wenda 20% bababaye mu bukene cyane.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Ayo matora mwitegereje mwe mukurikirana cyane ibyerekeye Afurika y'Epfo, mubona bayiteze ku iki cyane cyane abo twari ko turavuga nk'abo bakiri bato nabo bose bafite ibyo bibazo by'ubushomeri?
Yego, abo bakiri bato bose bize yuko icyo bifuza ni uko boronka akazi, ni uko bova muri ayo izo ngorane barimwo. Hanyuma kuri ibyo byerekeye umutekano mu Kenya, aba Sud Afrika bose hamwe n'abantu benshi baba muri Afurika y'Isud atari aba Sud Afrika birabatera ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma icyo kibazo kandi kiratera ingorane ku byerekeye abantu batunze baba bakeneye kuza gukora muri Afurika y'Epfo gushyiramo y'amahera yabo. Ibumvise ko hari ikibazo cy'umutekano birabuza abatari bakikuza. Urumva rero icyo abantu bifuza muri Afurika y'Isud ni uko igihugu cyotera imbere. Ibyo ANC yari yaremeye mu cyo bita Charte de la Liberté aliyo programme ya ANC yarwanira akazi kuri bose, amashuri kuri bose, kwa nashobora kuvugwa neza ivyandi aba South Africa bato bato bifuza kandi nivyo bizeye yuko ANC zashobora gushikako. Ariko hari benshi nanyibonyere batizeye ANC muri kino gihe baca bagenda mu migambwe yitwa DEA, Democratic Alliance itwawe na Musi Bayimane cyangwa bagakurikira Julius Malema atwaye EFF, Economic Freedom Fighter, abarwanira ibogorwa kugira itunga ry'igihugu rishobore kugaburwa muri bose.
Yego.
Ah.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Lambe. Lambe, irindi zina? Lambe? Alo, Lambe? Lambe, tuamutaye ku mirongo ya telefone. Dufise Kwizera. Kwizera, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane. Mwiriwe.
Mwiriwe, irindi zina huri?
Ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo, icyumviro?
Mfite icyumviro kuri kinamaze kuri Facebook. Kuko nabwo kimwe turabumbye Burundi n'ibisanzwe niko bimeze.
Yego.
Yego. Ndite cyumviro kivuga giti South Africa igomba kubanza kumenya gutandukanya inyumvire y'abanyagihugu bwa mbere bakabanza bagahinduka hagati muri bo. Kuko nabwo ari leta yo kwama imiracegura ibibazo byabo, mwavuze ngo afite ibibazo by'ubushomeri, ibibazo by'iki. Kuki umuntu abaye Burundi agashika South Africa karonka kazi, nuko abanyagihugu ba South Africa badakunda gukora, nibyo kwamaze kumenya abantu benshi amaze gushikayo ntabwo bakunda gukora. Abanyagihugu babo banza bagahindura imitekerereze, bakamenya kwihangira imirimo, bakamenya gukora akazi kabo, hanyuma leta ikabafasha kuba bamenya gutandukanya umunyamahanga n'umwenegihugu. Uko kuba umuntu politike yabo niyo mbi, ntabwo ari politike y'abanyamahanga, ubwabo ni badatunganya ibintu byabo. Uko amaze kurondera ubundi buzima mu bindi bihugu za Kenya, usanga umwe n'igihugu aronka akazi imbere y'umunyamahanga, ibyo birazwi. Ntabwo ucuza ibintu byo kugira ishari ku munyamahanga yarose akazi ngo nuko wakawuzi.
Murakoze. Yego.
Yego, murakoze.
Yego. Muhavuga ko iki Nesto?
Yego, ivyo aheje kuvuga n'ivyo, kuko harabaye abantu b'Abanyafrika benshi bishwe kubera amashari, kuko aba South Africa baba badafise akazi, bavuga bati abo hanze baraza bakaronka akazi twebwe atako dufise, ati ntibishoboka. Ivyo biriho muri Afrika yo hepfo, ibintu biriho kandi no mu bindi bihugu atari bike. Ngira ngo tubara tubibona aho bihugu byinshi bya Buraya nk'ubu, bavuga bati abantu benshi bagenda bagatora imigambwe iri imigambwe ikoresha ubwoko cyangwa amadini,
ifise n'imigambi yo kugirisha abaya ibibazo byose bata kubimukira,
bakabita ku bandi n'akandi aba bafite ingorane. Ibyo rero bikenshi biva ku bantu bagira politike, ariko gushika ubu sinavuga yuko ari ANC, navuga gusa yuko ari ibintu byari bisanzwe muri Afurika yo hepfo. Izo ngorane zari hasanzwe mu gihe cya apartheid, ahaje abantu bavuye hanze bakemera gukorera amahera ma Kenya, baca bavuga bati nibo batuma natwe batatwongera umushahara. Ibyo byaramye iby'amashari, byari byaragerageje byarasubiye inyuma, igihe ANC yakora cyane igakora ikagira ikigisha abantu ikabumvisha yuko ikibazo ari system, ari intwaro mbi iyo kwari abantu bagwiza kurwanya. Iyo rero abanyagihugu, iyo abatwara igihugu batarazwi neza, ibyo bibazo bishobora kuvamo ingorane nyinshi, kandi ubu muri Afurika isi icyo kibazo cyo kurwanya abandi banyafurika kiriho, kandi niko asa rikomeye cyane.
Dufise he kandi Nisabwa Abdul, uratwumva? Abdul, ntitukumva neza?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, karere ni Rwamagana.
Ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro?
Iyo kibazo nashakaga kubaza kuri urwo ruhande rw'amatora mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nabazaga ese bene ambe najya mu mbabwire mbisabe kuba bazatera intambwe ya kigabo bakemera ibyavuye mu matora ntanda y'umujinya. Ikindi nabazaga nimba ubwabo bazitoramo indorerezi cyangwa se haruhari kizakorwa ku buryo bazashaka indorerezi ziturutse mu mahanga. Murakoze.
Murakoze cyane, mumwishure.
Kubyerekeye indorerezi muri Afurika y'Epfo ntibikenewe cyane, kuko bushikuba amatora akorwa neza, ntabikanga ibyo kwiba amatora ibiriho. Ariko hari abantu bita ba societe civile benshi bayakurikirana baba bahari, kandi nabo hanze bashaje kuza kuraba uko bigendeka baraza, ibyo nta kibazo bihari. Ibizovamo byose bizakwemegwa, kandi gushika ubu ingorane ntiziri kuri kwibana amatora, ahubwo ingorane ziri gushobora gukemura ibibazo by'abanyagihugu.
Yego. Navugwa ko umugambwe ANC kubera ibintu byinshi wari wemeye utashoboye kurangura, hari abataye icyizere kuri wowe bakaja muri iyo nimigambwe nk'uko mwariko moro yabivuga, nka Democratic Alliance iyo EFF ya Julius Malema. Nikihe mubona ANC iriki izogira muri ayo matora kugira igarure icyo cyizere cy'abanyagihugu bagiye muri iyo yindi migambwe, kuri iyo yindi migambwe nka Democratic Alliance namaze kugira intambwe ziboneka cyane cyane mu bisagara bikomeye?
Ego, yuraje neza kuva Jacob Zuma ANC mukuye ku butegetsi, aragarutse icyizere atari gitonya kuri ANC. Ko bavuga yuko abantu bagera nka 85 basanzwe ari abanywanyi ba ANC bafise icyizere gikomeye ubu kuri uyu mugambwe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mu byo ANC igira ni uko hari abantu benshi batatora ANC ariko bataje no gutora, kubavuga bati nacyo imaze gutora ANC ariko ntibivuga yuko bace bajya gutora iyindi migambwe nka EFF cyangwa ngo batore DA. Ubu rero abakurikiranira hafi ibiriko biraba bavuga yuko bishoboka yuko ANC ironka amajwi agera nko kuri 58 cyangwa 60. Ni ukuvuga rero yuko ibyo Cyril kampanye ya Cyril Ramaphosa abanyagihugu ba benshi bari kubemera ibyo babwira. Hanyuma ku byerekeye naho Musi Maimane wa DA, igituma abantu bamukurikira ni uko wewe icyo yashyira imbere cyane yavuga yakoresheje corruption ikijya kunyuruza itunga ry'igihugu, yashyize imbere cyane akavuga yuko ANC yarishije ibyiyumviro byiza imbere, ariko yuko ubu itagikurikiza yavuye ku murongo. Ariko nawe nyine afite ingorane kuko aba South African benshi bamubona nka umenga umuntu abandanya akorana n'umugambwe w'abazungu ba kera, bakavuga yuko wewe wamushyira imbere nk'umwirabura ariko kugira bahageze atagenda azohindura ku byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu. Hanyuma Julius Malema washyira imbere avuga ati naho twa igihugu cyabugowe harisha ari ikibazo cy'amatongo, amatongo ari mu minwe y'abazungu, akavuga bati ku byerekeye amahinguriro cyangwa amafaranga ava mu mabuye. Julius Malema avuga ati ibyerekeye ubwo butunzi bwose bwagwiza gufatwa na leta, amaleta akaba ariyo igerageza gukoresha inyungu zivuye muri ayo matunga ikagerageza kuraba ingene yo yakoresha bwirwanye ingorane z'abanyagihugu. Ngaho nabo nyine arafite ikibazo ni uko abantu bafite amahera hamwe n'abazungu bamubona nk'umuntu ashaka kubakumira kandi ashaka n'ingwano. Donc aho niho turi ubu, nico gituma nibaza aho niho tugeze niko mbona ibintu tukamu by'ubu.
Yego. Tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Reverien, uratwumva?
Oui, ndabumva.
Irindi zina huri?
Haro.
Irindi zina na huri?
Yo mukiza referee ngabandi bucumbo.
Ofisi kibazo cyangwa icyumviro cyikiriza.
Ikibazo nubaza ni kuko bukene numva bugarije amatora nayo urumva hari ubukene yoca agenda gute.
Ego, deka umutumira bishure.
Ego.
Ego ikibazo cyabo bariko baritoza nuko baragendera n'igihugu baka hagerageza kumvisha ikibazo ukora kugira batsinde ubwo bukene kuko bari hari byinshi byakozwe nko twayivuze mu mwanya byakozwe na ANC ariko icyari ingorane zindi nyinshi izo ngorane rero ibiravye neza urazibona muri Afrika yo hepfo mugabo zino mu bihugu byinshi byinshi ariko ntibihagije ico twifuza cyaba abanyagihugu bifuza nuko abantu bateye akabashira imbere bashobora gukemura ibibazo nyamukuru ibibazo byerekeye akazi ibibazo byerekeye amashuri ibibazo byerekeye kuvugwa neza ibyo ni ibintu bikomeye cyane abantu batwara igihugu badashoboye kuri ibyo bibazo mu nzira aca baba bari kubarakora baba bari kubarahenda abanyagihugu.
Murakoze. Dufise yego. Aroni nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Aron, uratwumva? Uhamagaye urihe?
Ni Kampala, Uganda.
Yego. Ufise ikibazo ubaza canke icyumviro ushikiriza?
Ni kibazo n'icyumviro. Ubambere bwo ariko turaramwa uri bwa bigu bya Afrika tuzanga hose bavuga y'ibibazo bizo bigatangira bazo ni bimwe. Bega ikibazo na ufite ikibazo na ufite. Abona twibwe aba banyafrika bacu ko mbona kenshi na kenshi usanga umengo bariko barirukana abo bantu b'abanyamahanga ukumva ngo abo banyamahanga si bakeneye ko badakudufasha ibibazo nk'iby'ubushomeri indwara ibiki babona aba banyafrika bo nyine babyishoboreye. Ikindi kibazo nacyo kigira kabiri ikibazo kijyanye n'uko iyo Afurika y'epfo abantu benshi tubona twumva bagirukira dufate nk'akarorero ku Barundi abanyarwanda nabo muri Congo kumva bose bavuga yuko umengo bodeo nko gutonda y'ubuzima yega tukaba twumva yuko naho hari ubushomeri abo bantu birukirayo uwo mutumire yo babwira iki.
Murakoze, reka bishure.
Burya muri Afurika hari ibihugu bya Afurika byinshi bimaze kwiteza imbere hanyuma muri Afurika si bibi byonyine biriho. Uravye nk'igihugu nka Botswana kigeze kure cyane ngira uheja kubaza icyo kibazo yogerageza karaba ingene igihugu cya Botswana cyifashe. Hari ibihugu nka Ghana biriko bimaze gutera imbere cyane ibyerekeye kunyuruza utunzi bw'igihugu ntibikikorwa. Iruhande rwacu turavye i Rwanda tukaraba Ethiopia. Hari ibintu byinshi bikorwa muri Afurika kandi na Afurika Sud hari ibintu byinshi yakoze bikomeye cyane kandi si yose yarabonye yuko ari ibintu byiza. Mu bisanzwe umuntu wese ahaguruka ngo ikibazo cy'igihugu kiwe ngo ni umunyamahanga cyangwa ngo ni ubundi bwoko cyangwa ngo ni irindi dini umuntu atabwenga abafise ibibazo mugabo akihendaga agashira ingorane ziwe ahatariho. Urumva rero ibyo ni ibintu biriho muri Afurika biriho kandi no mu bindi bihugu by'i Buraya kandi aho byabaye byose umuntu abiretse ngo bibandanye birashobora kuzana ingorane zikomeye cyane abantu benshi bagahona n'ibihugu bikamererwa nabi cyane. Nicyo gituma abanyafurika tubiza kumenya yuko turafise ibintu byinshi cyo dukeneye no kugira ishaka hanyuma no kwitangira abanyagihugu no kwitangira igihugu. Yego, naho abajya muri Afurika Suide sinababwira ntibajeyo ariko igikenewe ni uko haba muri Afurika Suide haba muri ibitabo babuza kubandanya bagira uko bashoboye kubwira mu bihugu bavuyemo ibintu bihinduke haba intwaro nziza hanyuma zishoboke muri ibibazo by'abanyagihugu.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku matora yimirije mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku munsi wa gatatu tariki 8 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Ku kibazo cerekeye nk'abanyeshure narasomye ko leta yashizeho uburyo bwo gufasha nk'abanyeshure bava mu miryango itishoboye kubera amashuri akomakomeye atangisha amafaranga menshi kubijanye n'indero. Ainse kuri cyo kibazo mubona yavyifashe mwo gute?
Hari izina byinshi nkuko nabwiye byagizwe kugereka amashuri kwarubaswe amashuri arenga nk'amajana atanu miliyoni 78 kuva bashitse simake harabaye nk'imiliyoni 2 z'amazu yubatswe cyo kibazo mwabagize ariko byagikene kuvugwa. Hari ibintu byinshi byakozwe ariko kibazo na mahera nk'abo bantu twavuze batagira akazi urumva ntibyoroshe kubwira abaruka abana baba ku mashuri. Hanyuma muri programme ya ENSE ita Charte de la Liberté ibyo bari bariyemeje no kubavuga yuko abashuri kubyereka amashuri ari leta izo abantu batashaka kwiga batarishe. Urumva rero mu nubu ico abantu muri ENSE batanezerewe baba basaba nuko amashuri leta yotuma abana biga batarishe kandi kavuga ati abana bavuye mu miryango igowe cyane barondera uburyo uko bashobora kwiga nk'abandi bose. Ibyo rero nibyo ubu ANC yemeje gukora, ibyo Shiriro yemeje gukora kandi ni byiza cyane.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Abraham dute yakamo. Abraham uratwumva, irindi zina?
Abraham Sibomana.
Uri he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ikibazo icyimviro?
Ikibazo mfite.
Yego.
Iryo shyaka ni gute? Ni gute biteze kuzateza imbere icyo abazuru bahoze bifuza?
Murakoze.
Ni icyo kibazo mfite.
Kumutumira bishure?
Yomubwira
neza ngo icyo ushatse kuvuga.
Ndi kumubaza nti ni gute abona ibyifuzo by'abazuru bizakomeza kubumbatirwa ku buryo apartheid itazagaruka.
Ibyo byifuzo wabivuga neza?
Ibyifuzo mvuga ni nka kuri kubona abazuru bapfiriye ubutaka bwabo, bapfiriye ishema ry'igihugu cyabo nubwo baje kuneshwa. Ese bazahora ni cyo ngiki muri ubwo buryo ndi kuvuga?
Yego.
Moyandi bavuga tuvuga abazuru bonyine ko muri Afurika y'Isi hari abazuru, hari abakosha, hari abagenda, hari nk'imiryango ishika 12. Ikibazo cyawe no kuvuga uti twagira gute ubwira apartheid ntizogaruke ngo usubire gucinyisha abirabura muri Afurika yo hepfo? Ngira nawe ikibazo cyanyu gihagaze. Icyo nababwira ni uko burya abantu babwiza ko bakanuye kuko hari ibihugu byigeze gutera imbere cyane birakomera, ariko abantu batabwiye gusinzira birasubira inyuma cyane, basubira mu zindi ngorane. Burya igikenewe ni ukwama umuntu atibagira yavuye aho ageze, hanyuma akamenya n'ibindi n'ibyo atarakemura akabandanya ashaka yo kubikemura. Hanyuma ikindi ashaka kubabwira ku byerekeye Afurika y'Isi ni uko ingwano ya ANC, igihe ANC kwiragwana ANC yarimwo bose, yarimwo abirabura, yarimwo abazungu, yarimwo abahinde, yarimwo abametisi, yarimwo abagore, kandi irimwo abagore irimo bose en fait ni ishaka n'umugambwe arimo abashizi afurika bose atagukumira. Uburere cyiza nuko icyo twakwifuka muri Afurika y'Isi abazungu ni abantu bababona nk'aho ari abantu b'abanyabahanga. Kuko ikibazo si surukoba, ikibazo ni politike mbi. Icyo rero twizeye ni uko ibyiyumviro byo kurwanya politike mbi, politike tubaka, politike iryanisha abantu, politike itaronkera inyishu nziza idashobora kukubakira abantu idashobora kurongera akazi abantu idashobora kuvuza neza abantu kuri politike abanyagihugu bogerageza bakayirwanya hanyuma bagashyira imbere abantu bitangira abanyagihugu bose ata gukumira umuntu kubera uko barwiwe cyangwa ubundi bwoko bwiwe.
Yego. Ikibazo cy'amatongo muri Afrika y'Epfo ni ikibazo gikomeye cyane, abavugwa ko igice kinini cy'amatongo ashobora kwimbuka akiri mu minwe y'abazungu abarimyi n'aborozi b'abazungu. Icyo kibazo President Cyril Ramaphosa akaba kubera kuremegwa na banyagihugu abirabure akaba yavuze ko bazogerageza kugitorera inyishu bagaheza amatongo abirabure atandishi zitanzwe ku bazungu. Ibyo byaratumye haba impungenge kuko ku bazungu n'abanyamitahe bo hanze. Icyo kibazo kibona gihagaze gute mu gihe amatora yimirije?
Ego, icyo ni kibazo gikomeye cyane gose kandi kitoroshe. Gutanga gufata amatongo hanyuma ntibabaha imitahe nibyo YSF isaba, nibyo n'abantu bamwe bo muri ANC basaba, ko bavuga bati amatungo bafise yavuye mu nuko baje bakadutwara amatongo yacu na twekwa niyo dukora hanyuma twatumye batunga. Ibyo byose nibyo. Hari ikibazo rero ni nuko muri itizwa shingiro za Free Street bavuga yuko droit à la propriété sinzo ko twivuga irimo atubutunze bw'umuntu no butunze bw'umuntu hanyuma ho rero ifo bagwiza kurondera ingene babigira ariko bikagirwa amategeko. Hanyuma ikindi naco nuko icyo batabwizwa kwibagira naho nyene batabwiza gukora nabi nuko ntibatezi babigira nko muri Mozambique cyangwa muri Zimbabwe, kuko kera Zimbabwe yari cyari igihugu gitunze cyane kandi cimbura ibiterwa byinshi kandi bikabigurisha hanze. Hanyuma ariko igihe habaye ibyo bita reforme agraire ya Mugabe igihugu caragowe cyane hanyuma haratera n'inzara no muri Mozambique byarabaye harapfa abantu bagera kuri miliyoni. Ikibazo rero Afrika Sud ifise ni ingene yohindura ingene yogerageza kugarukira abanyagihugu abarimyi kugira baronke bashobore kubaho neza nabo nyene bashobore kuronka inyungu ishemeye mu kazi bakora kandi hanyuma n'abazungu nyabo nyene ntibihebure ngo bace bagenda hanyuma itunga ry'igihugu risubire hasi. Aho rero hari ikibazo gikomeye, hakaba n'ibindi bihugu byo hanze nka Ubwongereza n'ibindi na Australia biguma bivuga biti nimwatwara abazungu ibintu bafise natwe aho turi tuzagwara tuzagerageza kuzasubira kuzana amahera yacu ngo tuyazane mu gihugu. Urumva rero izi yose ni ntabamye ngira mu minsi izoza mu minsi iza tuzoraba neza aho ANC ihagaze ngene ANC igerageza kuva muri ibyo bibazo bitoroshe.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Frederic Adute Akama. Frederic, irindi zina
irambeba
uri he?
Ugendana
mu Burundi?
Yego. Me
ikibazo icyumviro
ari kibazo mugabe cyangwa bakivanga ni iki?
Yego.
Ndagira ngo mukubwire ngo reka biraza amahinduka aho usanga cyangwa bakubitege ari kuri kiratsinze.
Ntitukumva neza. Wagerageza kuja hano tukumva neza.
Halo?
Halo. Ego.
Mereka navuga nti?
Eh.
Aya matora agira be muri Afrika y'Epfo.
Eh.
Gasumba yerekane neza ko generation iharubo yuko ari ya yobigishije agatima aka generation yaheze ANC gitangira avuga nti umutumire yo tukereraniriza rase na kamirundi ni tani ya Afrika yeto kuno ibi tatwagwa uko no muri Afrika yose yabazaratiye bitabirahinduka uba yatubwiye yuko muri Zimbabwe byatse bihinduka muri Mozambique biragorana uko turiko turaraba turara neza ko ari ahantu amahindi tandatu yameze neza niko tuyabyita ndetse mu bindi bihugu bya Afurika igenda gute kugira ngo ibaronke akarere keza kw'abo bandi abategetsi bwabo bahuye muri uyu wabo baba batavugana
Ego biracika guri kare kongira icyumviro nyamukuru twacyumvise mwo mwishura Nesto
Ego nkuko twayivuze mu mwanya hari intambwe nini yazagije intambwe niya cyane iyo radi nkingene ababa abantu muri Afrika y'Isiide baronkeye umuti ikibazo cyabo ariko makungu yose yibaza yuko ingwano igiye gukomera hari maze kagasisi kamaraso menshi akabingwana y'izamoko bitwereka yuko n'abanyafrika iyo bafise abategetsi beza bashobora kugira intambwe zikomeye intambwe zikomeye bashobora gukemura ibibazo byinshi bitoroshe hanyuma icyo nashaka kuvuga mvuga nti ego hari ibihugu byinshi muri Afrika bikiri inyuma cyane kandi nibaza yuko icyo biva ko nuko hari abanyafurika bibaza yuko indwano ya independence bakurwanya umuzungu babone gusa ko hanyuma umuzungu yagenda umwirabura agacaza agacagira ya politike nyine ikiba gikenewe si kurwanya si urukoba no kurwanya sisiteme mbi ikumira sisiteme ituma abantu bagorwa hanyuma ntiteze imbere abanyagihugu bose system ituma abantu banyuruza amatungo ya leta amatungo y'abanyagihugu ariko ni byiza kwamba tutibagira ko abanyafrika benshi bagwaniye ineza ya bose ko hari iterambere mu bihugu bimwe bimwe mugabe y'ukurugendo rukirugurerure kandi atarurwa abandi arurwacu ivyo rero ngira niko bimeze muri Afrika kurusha ahandi ariko n'ahandi nuko nyene hari ibihugu byari bimaze gutera imbere cyane ariko na nyene biri kubirasubira inyuma kubera abanyepolitike baza ibyiyumviro byabo ntibi byo kwandika ineza ya bose ariko ari byo gukoresha amoko urukoba cyangwa amadini ni kwama rero tugabye dukomeye hanyuma twigisha n'abana bacu n'abakiri bato yuko politike iyo umuntu ageze politike ni iyo atarondera ineza ya bose bari kwaragora abantu atacamariye abantu
yego Nduwimana nawe nyine tumufise ku murongo wa telefone Nduwimana irindi zina
Nfanikeze
uri he
ndi ni murambi ya Burundi
ufise ikibazo icanye cy'imviro
ikindi novuga
yego
kubwizwe burya ubonye iki gihe tugezemo kiragoye usanga abantu benshi nenga baharanira kwikumiza hejuru sibyo none
ni icyumviro cya
yego
yego ubandanye
nk'amezwi mwamushika kure rero mwarimu kwe rutamu nashikirikiye kandi umuntu wese akatarashikira hagaze akavuga ati ntabwo hari ingorane akayishikiriza
nabyo
byofasha mu bantu bakabona ati bwabo ni naka yakoze neza kuvuga ko nk'abantu ba mbere bari bakomeye ntitwarabibonye hari nk'abantu bagerageje kurwanira agateka k'abantu abo nabo turabazi hari nk'abagenda turumba kandi ibyo nabyo turabishima rero natwe twavuga ati ahubwo mushishikare kutuvugira hejuru kugira ibintu bigende neza kari cyo
murakoze ku cyumviro cyanyu eri nawe nyene araduteye akamo eri irindi zina
ni ndacyayisaba eri
uhamagaye uri he
ndetura mu giteranyo mu bisanzwe mu ntaramo y'inganga zo ndabatira kamondi.
Yego, ufise ikibazo bazacyumviro?
Ikibazo kitanze ni kibazo.
Yego.
Ngira cyo kuraba ndumva vyema kuba bagiye kwigira amatora no gutsinda tata demokrasi, boneke yuko demokrasi baharaniye bakomeje kwishigikira. Kabatore nashaka nibaze umutumire ngirageje kuraba ujya tuvuze kuba kari igihugu n'ibintu bitwara umwanya muremure. Iyo myaka 2025 yabaye hezi bameze nk'abikura ko iyo ntwari adacinyita duganje n'ibindi bihugu menga bari mu kera tuyageje ukundi ibindi bihugu byagiye bironka tuyubaka haraciyemo igihe kirekire usanga bimwe ari kuyagira mu myaka 50 mugabo urumva ko akiri ku myaka 2025. Kabatore nashaka ndamubaze abona yuko muri viziyo hamwe nabyo nacyo icyo gihugu cyogera ku myaka nka 50 n'ibindi bihugu bigeze ko nabo izo ngorane bariko baravuga nk'ubushomeri n'ibindi ubukene baba baritoreye inyishu bigerageje kuraba n'itebo cyo bamaze biyubaka kaba dukanje karaho.
Murakoze. Mu mwishyure Ernesto.
Ego, murakoze. Nibaze ko ikibazo bagiye nticoroshe kuko hari bihugu byagwaniye independence ugasanga mu myaka ya mbere ibintu byose biragenda neza, ariko ugasanga haje nk'imyaka 2000 haje abandi bantu ugasanga baravyononye. Ibaze ko ikibazo ni iragi ngene abantu bakunda igihugu bafite ubuntu barondera ineza ya bose ngene bakora kugira iyo bamaze gukura bakagenda basigira abandi basigaye bamenya iyo igihugu cyavuye, bakamenya ngene abantu bitanze, bakamenya yuko mu buzima bwabo nabo batabwirizwa babwiza kubandanya iyo nzira, hanyuma kandi bakamenya yuko kujya bivuganye ni wacu nk'Iburundi bavuga bati igikomeye no gusiga izina, no kuvuga iyo bavuze ati no gusiga izina abashaka kuvuga ati no gusiga akarorero keza, ugasiga wigishije neza abana kandi wabahaye uberetse yuko ubuzima bwawe wamirwanira ineza ya bose kuri umuntu w'ubuntu. Aho rero iyo abantu barwanya ariko bakibagira kwigisha abandi, bakibagira kwigisha abakiri bato ngo bamenye iyo bavuye, bamenye ingene bifata kugira ntibafate ibintu bikomeye mirenengwe, aho rero igihugu kirashobora gusubira inyuma. Ivyo rero kwigisha kukibagira abitangiye ibihugu bya Afurika no kwama twiga turaba uko bagize kugira bashobore kubogora ibihugu byabo, ibyo birakenewe cyane. Naho tubyibagiye ibibi amabi yose twibaza twarengera ashobora kugaruka.
Murakoze. Eric, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina aho uhamagaye uri?
Akiwana Eric, ndi i Kigali ku Kicukiro.
Ufise ikibazo canke intererano?
Nebo, ni igitekerezo.
Yego.
Ngo ntabwo ari South Africa yonyine urebye no mu bindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika. Navuga ko ikibazo cy'ubushomeri cyugarije cyane cyane urubyiruko. Urebye ntabwo barisanga ko babasha gukora ngo biteze imbere bitewe n'imiyoborere bafite mu gihugu imbere cyawo. Bityo rero ibintu Afurika tugiye gukora ndabona rwose ntacyo bitwaye.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio y'u Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku matora y'imirije mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri indwi ku munsi wa gatatu tariki umunani z'uku kwezi mu gihe harangiye imyaka 25 intwaro karyanishije imiryango ya apartheid irangiye muri ico gihugu. Ku telefone dufise Pascal uratwumva? Irindi zina huri
Dimexana chawzi mambo na mtonimu ni Pascal.
Ufisi kibazo intererano?
Intererano ni kuranza kuri ipfuri za matora meza aho merere inyeje nagura yenu kukura tuke mu Burundi kwa ya kienjeje nitere yuko na wune mkutegura matora ta intererano kwa hanze nishiti huko mu Burundi mekwe mire kiongo kwa hanze ama hawazati kuja ndio kwenye matola ya kazi ni wawagizi na wagomba kwa hati nguye chite kinele kwenye huku ipuza nchua wazera nga karole nga karo shitunge yungu ya wona chite kinelezo mwuri Afrika kujia yina demokrasi nje za matola yungu wafata kome referanse ya wo mwumu utonikwa yungu wabona kia matola meza wewe abona nini ki kufata hafi hafi ama hanifuza yuko mbele yuko wawicha kwa mwumi tuta mwumi na nze mwumi nisha mtama mwakozi
mwakozi ero mwumishule Nestor
na mwumi seneza
ya baji je ngo igihugu mwona chofatwa nga karorero kubijanye na demokrasi nukutegura neza matora muri Afrika.
Icyo kibazo cyoroshye kuko burya nta gihugu usanga kimeze nk'ikindi. Igihugu cyose gifise kahise kacyo, ugasanga niyo abantu bavuze demokarasi bose ntibayumva kumwe. Ariko igikenewe nuko novuga nuko iyo abantu bagiye gutora cyangwa iyo abantu bagira politike niyo bari kubaraharira baharira ibyiyumviro byiza byo kubaka kugira hanyuma bakajimbere abanyagihugu bakabumvisha ingene ivyo bakababwira bati ibi ni byo byiyumviro dufise kubyerekeye kurwanya amarushwa ubushomeri. Ati ibi ni byo byiyumviro dufise kubyerekeye kurwanya kugira abantu bashobora kuvurwa neza bose, kugira abantu bashobora kwiga neza kwiga igihugu cyacu kishobora gutera imbere. Uko niko tuzobwira kugira ubuto ibyo kwiba ibibandanye. Iyo rero abantu bariko baraganira bariko barahiganwa ari ibyiyumviro byubaka bihiganwa, ibyo rero baba bari muri demokarasi y'ukuri. Kuko ikibazo amatora ni ikintu gikenewe cyane, abanyagihugu bagwizwa kwitorera abatwara. Ariko ntitubwiza kwibagira yuko hari igihe n'amatora ashobora kuzana abantu babicanye kuko baba bakoresheje ubwoko tumaze kubibona mu bihugu bimwe bimwe byo mu isi. Ugasanga abicanyi baje batowe n'abanyagihugu ariko bakaza ari abantu baje kwiba, baje gutoteza abantu, baje gukumira. Urumva rero ntibyoroshe. Nibaza yuko ikintu iyo tubonye Afurika uko imeze tukabona n'ibintu bikorera mu isi tukuza kuvuga duti abantu bose bashaka kujyanisha abanyagihugu, abantu bose badafishe ibyiyumviro byubaka, bashaka ku ari basumirinda abo bose tubwizabwira uko dushoboye kugira haba amategeko atuma batatera ingorane batabandanya batesha umwanya abanyagihugu. Ndabibona.
Yego. Hermine Egide ari ku murongo wa telefone, uri he? Irindi zina?
Ndi mu Rwanda Kigali. Imana yari mu Egide.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumvi?
Ni ikibazo.
Yego.
None ndabaza ibyo shyaka rya ANC niki byaba biteganya nyuma yuko bari kuvuga yuko bajya bishyurira abanyeshuri cyangwa se ngo gufasha aba nubakiyeho urubyiruko kuva mu bushomeri, nizihe ingamba bateganya kugira ngo bajyanye ubwo bushomeri, cyane ko tubibona muri Afurika yuko hagenda habaho imihigo nk'iyo ngiyo bikarangira batayiho igihe, twagiye tubibona mu bihugu byinshi. Bateganya muri rusange. Murakoze cyane.
Murakoze cyane, mumwishyure.
Ego nk'iyo wumvise bavuga bati ku by'amatongo turakeneye yuko inyungu zivuye muri ayo matongo zigabugwa, abandi bakavuga bati hari igihe leta ivuga ati tugiye kurondera amahera, ayo mahera tuyashyire mu kubaka inzu, mu kubaka amahinguriro. Usanga rero ari ibyo. Hanyuma ikindi nacyo nyine no gufasha abantu bafise ibyiyumviro bashaka, bamaze kugira ibyiyumviro bafise ibyo bashaka kwikorera, hakaba hari amahera abafasha nuko abantu bashobora kubikora. Ariko ubwo ibyo bintu byose bishoboke, urumva yuko ifoko leta iba ifise ibyo byiyumviro kandi ifise ishaka mu kurwanya ubushomeri. Hanyuma iyo rero leta ifise iyo shaka kandi ikagira n'uburyo, kandi ubwo buryo bukaba buva kugerageza gukora kugira inyungu zivuye mu buzi bwinshi zije imifuko gusa y'abantu ba Kenya, ariko leta ikavuga ati natwe ubwo buryo tugeza kuba tubufise kandi ikabukoresha ku neza ya bose, ibintu birahinduka. Ariko ivyo uvuze n'ivyo, ikibazo c'ubushomeri kirakomeye cyane, kirakomeye muri Afurika, kirakomeye mu isi. Ariko ntibivuze yuko atabihugu byashoboye kubikemura, hariho ibihugu bitari bike bimaze kubikemura. Nibaza yuko umuntu ashatse kuraba uko bakoze ashobora kubikurikiranira hafi. Turashobora kuvuga ibihugu nka Singapore, turashobora kuvuga ibihugu nka Norvege, turashobora kuvuga ibihugu nka Finland, mbese na Suwede. Kenshi usanga rero hari leta zikomeye cyane zigerageza gufasha gufata ibyo bita benefise, hanyuma ikabikoresha kugira iteze imbere abanyagihugu. Ntibyoroshe ariko birashoboka.
Yego. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga ku matora muri Afurika y'Epfo y'imyaka 25 inyuma yuko cyo gihugu cikuye ko intwaro karyanisha na miryango ya apartheid. Mwitegereze imigenderanire hagati y'abazungu n'abirabure muri Afurika y'Epfo muri iki gihe, muyibona gute ko igihe ANC yatsinda amatora mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane n'abazungu, hari abari bafise ubwoba benshi, sinovuga benshi bwari bavuye mu gihugu baraja mu za Australia, mu Bwongereza na ngaha muri Amerika, bazi ko kubera impungenge bazi ko abirabure bazobihora ko ibintu vya gutyo, muntu ubu bihagaze gute?
Hari benshi bagiye kandi vyarumvikana kuko bavuga bati abitwa ko ari abirabura n'abazaca bihora barahunga baje muri Australia, bavuze muri Amerika no muri abandi baje mu Bwongereza. Ariko bamaze gushikayo bamaze kubona uko ibintu bigendeka benshi baragarutse. Ariko nk'icyo kibazo cy'amatongo hanyuma ikibakira ni kibazo kitoroshe kuko hari benshi batewe n'abirabura bavuga bati harageze yuko ibintu bihinduka, bagaca bagerageza bakabatera hanyuma akaba n'abahasiga ubuzima. Ibyo byarateye icyuka kibi, ariko nibaza yuko icyo dashaka kwibagira kuko kenshi muri Afurika abantu bashyira imbere ibintu bibi gusa bitagendeka bakibagira n'ibigendeka. Ibiravyo muri Afurika isidi ubu usanga abanyeshuri birabura n'abazungu bigana, usanga mu gihugu hose bakorana bakorera hamwe, kandi ubiravye neza urabona yuko na icyo bita national party abantu ba burya mugambwe watwara apartheid kera igihe imaze gufata ishitse ku butegetsi igice cyawo cyaciye cinjira muri ANC ikindi cyavuyemo irya Democratic Alliance twabye tuvuga donc gacovuga ati kandi no muri ANC mu bazungu hari n'abandi bazungu kandi nabo nyene mu kino gihe bagowe batamerewe neza arabirabura batumeze cyane nk'ubu igice mirongo ibiri cy'ubutunzi muri Afurika Sud kino minwe y'abirabura umva rero hari abirabura batunze cyane hakaba n'abazungu nabo nyene ari ibishomero bafite ingorane nibaza yuko hari ibintu byinshi byahindutse mu migenderanire ya bamwe n'abandi hari n'ingwano hari n'igihe kenshi usanga bari kumwe ariko baravuga bati ibintu nibihinduke have cyo kunyuruza itunga ry'igihugu ugasanga bariko bari hamwe bageregere bagerageza gusaba yuko abanyeshuri bagowe bashobora gufashwa na leta ugasanga ibintu byinshi bari kumwe kandi niko byamye no mu ngwano igihe hari ingwano abirabura kwaragwanya apartheid abantu barabyibagira cyane buriya yinsi harimo bazungu kandi abazungu bari hose bari muri direction ANC mugabo bari no mu bagwana harimo abazungu benshi nibaza rero ko hari ibintu bihinduka atari bikenya muri Afurika yo hepfo bwahisha ari byinshi turize yuko abazatwara Afurika de Sud yejo batazakoresha ibyo bwoko kubera ashobora gutuma igihugu gisubira inyuma.
Yego, David unyarutse ubwirinzi zina nahuri n'ikibazo cya intererano nyarutse umwanya uragiye kurangira
ndi Nyamirambo hano Kigali nandaga kubaza utuntu tubiri akambere no kuvuga ngo ese hari abantu bo muri South Africa bo mu gice cy'abirabura bayobowe n'uwitwa Malema twa Freedom Fighters iyo wumvise imyumvire yabo wumva isa nkaho ishaka kwihora ku bazungu nubwo baba bafite ukuri bwose ariko bahumva ko bafite akanda k'umujinya cyane ese umutumire abona iyo myumvire muri Afurika y'Epfo ikomeje kuba myinshi itatera ikibazo gisa nkaho kizazana ikibazo muri Afurika y'Epfo aka kabiri ni ukuvuga ngo Afurika y'Epfo bivugwa yuko yagize uruhare mu isenyuka ry'ubukungu muri Zimbabwe
nyarutsa
ndashoboje kugira ngo ikomeze igire ingufu nyinshi igihagararo muri ako karere ese ibyo kuvu byaba ari byo cyangwa ni ukubeshya murakoze cyane
mumwishure muri make Nesto
icyo kibazo cya kabiri sinzi ubuhanga bwa Afurika y'Epfo mu byabaye muri Zimbabwe ariko ku byerekeye uvuga uti ego iyo barema ariko aravuga barumva yuko hariho nk'icyumvire cyo kwihora kandi hari n'amajambo amwe amwe yigeze gukoresha babaza cyane abantu baratanga ubwoba abantu benshi cyane ikibazo muri Afurika y'Epfo muri Afurika si ubwoko si dini ry'abantu si urukoba ikibazo ni politiki ni intwaro reka twizere yuko Afurika y'Epfo kujya yari yatanguye igihe batsinze apartheid hari Nelson Mandela hari Oliver Tambo Walter Sisulu n'abandi barabashinga ntaye b'ubuntu twizere yuko abo bantu bakiri muri Afurika y'Epfo yuko Afurika y'Epfo y'ejo izo ba iri mu minwe y'abanyafurika bakunda abanyagihugu babo batavanguye kandi bakabona abantu bakaba abantu b'ubuntu.
Yego, murakoze cyane y'umutumire wacu Nestor Bidadanure umuhinga mu byerekeye politike yakurikiranye cyane ibyerekeye igihugu cya Afurika y'Epfo aba ipari mu Bufaransa muri uyu mwanya tuvugana yari muri Bretagne. Dushimira rero mwese mwashoboye kwirikiranye ikiganiro abaduteye akamo bazi ibibazo bagashikiza n'ivyumviro n'umutumire rero wacu tubifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya amudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Kurindira rero mwese ko mukurikirana ibiganiro biri imbere ndabifurije umugoroba mwiza.